Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2015. Kuri mikro kuri uyu mugoroba muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenie Mukankusi hano i Washington DC. Mwiriwe neza Fidel.
Mwiriwe neza Eugenie.
Mwiriwe namwe abaduteze amatwi. Ubu ni samwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Hari ibibazo rero bibiri gihe mbona muno. Icyambere mu mihigo hari uturere tutabahaye lisite agahiga imihigo ubona ko ishobora kuzamugora kurangiza, hanyuma akaza gutangira kubeshya ko yanayirangije.
Uyu ni Madame Marie Immaculée Ingabire, umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International. Akaba yavugaga ku byerekeranye n'umutungo wakoreshejwe nabi mu turere. Ni inkuru tuza kugarukaho mu kanya, hamwe n'izindi nkuru twabateguriye. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tangurire ku makuru avugwa kuri uyu mugoroba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel, Benjamin Netanyahu, yagirije igihugu cya Iran ku gitero cyabaye ejo ku wa gatatu ku rubibe n'igihugu cya Libani. Netanyahu yatangaje uno munsi kwa kane ko Israel izobandanya kwivuna abarondera kuyigeramira bose, baba abari hafi canke abari kure. Urubibe hagati y'ibihugu bya Israel na Liban rwari rutekanye uno munsi kwa kane, umunsi umwe inyuma yo gutana mu mitwe kuri urwo rubibe kwahitanye abasirikare babiri b'igihugu cya Israel n'umusirikare ajejwe gucungera umutekano w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ugutana mu mitwe kwabereye ku rubibe rw'ivyo bihugu bibiri ejo kwa gatatu, kwatanguye igihe umugwi w'abagwanyi ufise icicaro mu gihugu cya Liban, Hezbollah, bakoresha amaroket mu gitero ku modoka z'igisirikare z'igihugu cya Israel. Israel yishuye n'ibitero vy'indege z'ingwano na vya muzinga. Umugwi Hezbollah watangaje ko igitero c'amaroket wagize cari cyo kwihora ku bitero bivuga ko vyagizwe n'indege z'ingwano za Israel vyahitanye abagwanyi b'umugwi Hezbollah batandatu n'umusirikare mukuru w'umujeneral w'umunya-Iran mu ntango zo kukwezi mu gihugu cya Siria. Inyuma y'inama yo mu mwiherero y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi kuri uko gutana mu mitwe, urwo rwego rwari yamirije iyicwa ry'umusirikare ajeje w'ucungira umutekano w'ishyirahamwe ONU. Ambasaderi w'igihugu cya Espanye mu ishyirahamwe ONU, Roman Oyarzun, yatangaje ko leta yiwe ishaka itohoza, akaba yagirije igihugu cya Israel ku rupfu rw'uwo musirikare ajeje gucungira umutekano w'ishyirahamwe ONU. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU, Ban Ki-moon, yarerekanye amakenga ku gutana mu mitwe kwabaye ejo kwa gatatu n'amaroketi yarashwe mu ntara ya Golan avuye muri Siriya ku munsi wa kabiri, mu byatumye kandi ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cya Israel mu kwishura.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, Human Rights Watch, uvuga ko guverinoma zo ku isi zikora amakosa akomeye cyane iyo zibangamira uburenganzira bwa muntu, byitwa ko zikaza ingamba z'umutekano. Muri raporo y'umwaka ku burenganzira bw'ikiremwa muntu yasohotse kuri uyu wa kane, Human Rights Watch yavuze ko Nigeria, Iraq, Syria, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu byitwaza impungenge z'umutekano mu gusobanura ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo yamagana Iraq na Syria kuba bifite ingamba zibasira amoko, byatumye havuka umutwe w'intagondwa wa Etat Islamique. Yavuga ko Siriya ikoresha urugomo ku basivili, kandi ko guverinoma ya Iraq yashyize mu kato abasuni wa Isilamu, bigaha uburyo imitwe nka Etat Islamique bwo kubona abayoboke yinjiza muri iyo mitwe. Human Rights Watch ivuga ko Nigeria na Israel byatumye abarwanyi babyo bahohotera ikiremwa muntu ubwo bari bahanganye n'imitwe y'abarwanyi ya Boko Haram na Hamas. Human Rights Watch inavuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yanze ko hakorwa amaperereza cyangwa se gukurikirana abakoze iyicarubozo rivugwa kuri CIA, ikigo cya Amerika gishinzwe ubutasi, iyicarubozo riherutse gusobanurwa na Sena y'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi, OMS, ryamenyesheje uno munsi kwa kane ko utwigoro two kugwanya ikiza cya Ebola muri iki gihe dushimikiye ku vyerekeye kurandurana n'imizi ico kiza, inyuma yuko igitigiri c'abantu bashasha bandura Ebola uko indwi itashe kigabanutse ku rugero ruri hasi cyane mu bitari bwabe kuva mu kwezi kwa gatandatu. abantu bashasha 99 nibo batangajwe mu ndwi heze ko bandi Ebola mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone vyasinzikajwe bikomeye n'ikiza ca Ebola. Umuntu afatiye ku biharuro bishasha vyishira hamwe OMS, igitigiri c'abantu Ebola caragabanutse bikomeye cyane mu gihugu ca Sierra Leone, aho abantu bashasha 65 bafise Ebola batangajwe mu ndwi iheze umuntu abigereranije n'abantu 117 mu ndwi imbere yaho n'abantu 184 indwi zitatu z'imbere yaho. Mu gihugu cya Liberia abantu bashasha 4 nibo batangajwe ko bafise Ebola mu ndwi iheze, bavuye ku bantu 300 ku ndwi mu kwezi k'umunani n'ukwezi kw'icyenda.
Abatuye amajyaruguru hashyirwa rusazuba bwa Nigeria muri leta ya Adamawa muri iki cyumweru bahunze imidugudu yabo bajya mu murwa mukuru w'iyo leta, nyuma y'uko ibitero by'abarwanyi ba Boko Haram bihitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Hagati mu cyumweru gishize kuva ku cyumweru kugeza kuva ku wa gatanu kugeza ku wa mbere w'iki cyumweru, inyeshyamba zifite intwaro zateye imidugudu byibura itanu itandukanye mu karere ka Meshika. Abahatuye bavuze ko abarwanyi bahageze bari ku mapikipiki no mu mamodoka ashobokanye n'imihanda mibi, kandi ko basahuye bagatwika n'amazu. Mu mudugudu muto wa Leader utuwe n'abantu bagera ku 150, abenshi bari bagisinziriye ubwo abarwanyi bageraga ku cyumweru mu gitondo bageza muri uwo mudugudu. Margaret Yohana yavuze ko yari mu buriri ubwo yumvaga urusaku rw'imbunda rwa mbere. Ngo batuye bonyine, nta wundi mudugudu begeranye, ahantu hitaruye. Ngo yumvise abarwanyi bari hafi, abona ko nta kindi yakora uretse gukizwa n'amaguru. Yohana ntiyajijinganyije mu kuvuga abarwanya bari bo, avuga ko bishe sebukwe nyuma bakica umugabo we. Yaravuze ati ni Boko Haram.
Abategetsi bajejwe indege zitwara abantu mu gihugu cya Indonesia batangaza ko indege itwara abantu Air Asia yagize isanganya mu gice cy'ibahari icegereye izinga rya Java mu kwezi guheze, yamanutse hanyuma irahagarara imbere yuko ikoroka yihuta cyane rwose mu ibahari. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru no munsi ku wa kane bajejwe itohoza, bamenyesha ko agasandugu gafata amajwi k'iyo ndege kerekanye ko iyo ndege Airbus A320 k'umwe mu badereva b'iyo ndege w'umufaransa Emmanuel Plessel yari amaze gutwara indege hafi y'amasaha 600 yariko atwara iyo ndege igihe yakoroka. Uwundi mudereva w'iyo ndege w'umunya Indonesia amaze gutwara indege amasaha 200 yariko arakurikirana kugena iyo ndege Air Asia yariko iragenda. Abantu 162 bose bari muri iyo ndege barapfuye igihe yagira isanganya ku itariki 28 z'ukwezi kw'12. Abahinga mu kwibira mu mazi bashoboye gutora ibiziga 70 mu bisigarira vy'iyo ndege. Iyo ndege yari ivuye mu gisagara cha Surabaya kigira kabiri mu bunini muri Indonesia igana mu gihugu cha Singapore igihe yakoroka.
Muracyumva radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusoreza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR ejo kuwa gatatu ryavuze ko urugomo n'iterabwoba byatumye abanyanigeria babarirwa mu 14,000 bakiza amagara yabo bahungira mu gihugu baturanye cya Chad muri uku kwezi kwa mbere. Umutwe wa kiyisilamu Boko Haram mu majyaruguru ya Nigeria wafashe n'ikigo cya gisirikari kandi wateye umujyi wa Baga uri ku kiyaga cya Chad mu ntangiriro z'uku kwezi. Amwe mu makuru avuga ko abantu bapfuye babarirwa mu magana. Abenshi mu mpunzi z'abanyanigeria babwiye abategetsi muri ONU ibintu biteye ubwoba banyuzemo ubwo baterwaga na Boko Haram, harimo ko abarwanyi barasaga abantu bageragezaga guhungira mu bwato. Umugabo umwe yavuze ko yabonye imirambo y'abagore n'iy'abana ireremba mu kiyaga. ONU iherutse kubaka inkambi y'impunzi hafi ya Bagasora muri Chad. HCR yiteze impunzi z'abanyanigeria zibarirwa mu 30,000 ko zigera muri Chad mbere y'impera z'umwaka. Shuti bavandimwe, turi kumwe. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu voa.com.
Dukomereze amakuru yacu muri Republika Demokarasi ya Kongo. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Republika Demokarasi ya Kongo, Martin Kobler, arashima ingabo za Kongo ko zatangiye kugaba ibitero ku mutwe w'ingabo za FDLR zirwanya Leta y'u Rwanda. Edi Rwema adufitiye inkuru irambuye.
Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Martin Kobler, iyi ntumwa ivuga ko MONUSCO ishyigikiye byimazeyo ingabo za Congo, haba mu mirwano batangije no mu bikoresho nkenerwa. Amakuru dukesha Radio Okapi ikorera muri Congo ndetse n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ibijyanye n'ibyo bitero byemejwe n'umugaba w'ingabo za Congo Didier Etumba ubwo yari mu mujyi wa Beni. Twagerageje kenshi kuvugana n'abahagarariye Leta ya Congo ariko ntibashoboye kuboneka kugeza aya masaha tubagezaho aya makuru. Mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, umutwe wa FDLR wahawe igihe cy'amezi atandatu n'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'umuryango w'iterambere w'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo kuba washyize intwaro hasi. Ibi ariko ntibyubahirijwe, ahubwo abayobozi b'uyu mutwe bakaba barasabaga ko bakongererwa igihe. Duruko General Byiringiro yabibwiye Ijwi rya Amerika ubwo igihe ntarengwa cyari kimaze guhita.
Iyi tariki ntabwo twayubahirije kuko tutararangiza gushyira intwaro hasi no gutanga abantu ngo bajye mu makambi, ahubwo nyine gahunda yo gushyira intwaro hasi no gutanga abantu iracyakomeje nk'uko twayikoze ejo bundi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize.
Ariko muribuka General Byiringiro ko ONU yari yavuze ko nimutayubahiriza ko babagabaho igitero cya gisirikare.
Ntabwo dushobora gukora imirwano kubera ko gahunda gushyirwa hasi no gutanga abantu ngo bajye mu makambi igikomeza. Ntangajoma nyine ke turayikomeje, ntabwo twajya mu mirwano kuko twashyize intwaro hasi kugira ngo dukore urugamba rwa politiki dushyire iruhande urugamba rwa gisirikari.
Nyuma yuko iyo tariki irenze, intumwa ya Loni Martin Kobler yavuze ko nta kindi gisigaye usibye kugaba ibitero kuri FDLR. Mu itangazo rye, Kobler yemeje ko ikigamijwe ubu ari ukurandura burundu FDLR ngo ariko bigakorwa barengera abasivili. Ibyo kugaba ibitero kuri FDLR byashimangiwe kandi n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Senateri Russ Feingold, ubwo yavugaga ko nta mahirwe yandi agomba guhabwa FDLR nubwo yo yifuzaga kongererwa igihe. Hagati aho amakuru atugeraho nuko mu mijyi itandukanye hirya no hino ku isi, amashyaka atavuga rumwe na Leta ya Kigali yateguye imyigaragambyo ngo igamije kuvugira impunzi z'Abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zishobora kuraswa nyuma yuko FDLR itarangije gushyira intwaro hasi. Iyo myigaragambyo yari iteganyijwe i Paris mu Bufaransa, mu Bwongereza, Lilongwe muri Malawi, Maputo muri Mozambique, Oslo muri Norvège, Kampala muri Uganda na Canberra muri Australia.
Tunyarukire noneho mu Rwanda. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International Rwanda, washyize ahagaragara ibyavuye mu isesengura wakoze ku cyegeranyo cy'imicungire y'umutungo wa Leta. Icyo cyegeranyo cyasohotse mu mwaka w'2012 na mwaka w'2013. Nubwo uyu muryango uvuga ko hari impinduka zagiye zigaragara mu kurushaho gucunga amafaranga ya Leta, ngo ntibibujije ko uyu muryango wabonye hakayabo k'amafaranga arenga miliyari 107 yacunzwe nabi, ndetse harimo arenga miliyoni 37 yanyerejwe. Iri sesengura ryakozwe mu turere 30 tugize u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Ni inkuru mugezwaho na Asumta Kaboye.
Isesengura rya Transparency International ni ryo rya mbere ryakorewe mu turere 30 n'umujyi wa Kigali, nyuma y'aho umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta asohoreye raporo ye y'umwaka wa 2012-2013. Umuyobozi w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu, Ingabire Marie Makire, avuga ko nubwo hari impinduka yabaye, inzira ikiri ndende.
Hari aho wasanga nyine uturere dusa n'ututagira nyirato. Twabahaye urugero rwa Rusizi, kubona bafite abanyeshuri batabaho kandi amafaranga yabo akaza kandi bakayafata akenshi cyane cyane, erega ibi byose by'amafaranga babaha akomoka ku mihigo baba bakoze. Hari ibibazo rero bibiri gihe mbona mu mihigo. Icya mbere mu mihigo hari uturere tutaba realiste, agahiga imihigo ubona ko ishobora kuzamugora kurangiza, hanyuma akaza gutangira kubeshya ko yanayirangije, ugasanga arasa n'ukorera ijisho aho gukorera ibikorwa bifatika bihindura ubuzima bw'abaturage, kuko nicyo kigenderewe. Ntabwo twe twemera ko uturere twakora nka ministeri ishinzwe ibiza no gucyura impunzi, ariko akarere kumbwira ngo hari bidutungura, icyo ntabwo jyewe nakemera. So, ibyo rero turabinenga, kuko usanga ari nk'icyuho cyo kugira ngo babone uko bakora amanyanga, niko nabyita bambabarika.
Isesengura umuryango Transparency International yakoze rigaragaza ko ubuyobozi bw'uturere bwakoresheje nabo hafi amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 107, naho miliyoni 37 zo ziranyerezwa. Umushinjacyaha mukuru wungirije Agnes Mukagashugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko noneho n'abayobozi bafite aho bahuriye no kunyereza amafaranga ya Leta batangiye gukurikiranwa, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara.
Nuko abo bayobozi nyine ubu ngubu muri za raporo zagaragaye twashoboye kubona ibimenyetso bigaragaza yuko bakoze ibyaha, ari nayo mpamvu bagomba gukurikirana.
Kuki uyu mwaka byafashe imbaraga bitari bifite, kandi aribwo umuntu yavuga ko bisa nk'aho ngo byagabanutse?
Ntekereza yuko ubu ngubu ariho hashoboye gukorwa amaperereza none ibimenyetso bikagaragara, kuko niba mbere batarakurikiranwa ni ukuvuga yuko nta bimenyetso byagaragaraga. Ariko ubu ngubu rero iyo dukoze isesengura iyo hagiye habaye amaperereza n'iki byose bigaragara ko ibimenyetso bihari.
Uretse hamwe na hamwe havuga ubumenyi buke mu micungire y'umutungo n'abawunyereza, abasesengura icyegeranyo bavuga ko uturere twose tudakora igenzura ry'ibigo tuyobora nk'amashuri n'amavuriro. Ku ruhande rwa Leta, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko nubwo hakiri ibibazo ku micungire y'umutungo muri rusange, hari n'ubundi buryo bumaze kujyaho bwo gukumira ayo makosa. Bwana Vincent Munyeshyaka ni umunyamabanga mukuru muri iyo minisiteri.
Ibibazo bigaragaramo ni ibijyanye no kudakora ibaruramari neza. Cyatugaragariye rero ni uko muri iyi myaka kugeza 2013 ntabwo twari dufite sisteme ya yindi noze uturere dukoresha ku buryo babasha kwandika no gushyira mu nyandiko ibikorerwa hose. Niyo mpamvu rero guhera umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi twashyizeho uburyo bwo kubafasha gukora ibaruramari neza.
Transparency International isobanura ko idashyigikiye ukwegura k'umuyobozi nk'ikiru cy'amakosa yakozwe mu karere ke. Uyu muryango wumvikanisha ko ubutabera bugomba gukurikirana umuntu wese wagaragayeho amakosa mu micungire y'umutungo wa Leta.
Biteye impungenge, regana kuriya kuvaho kw'abayobozi ku bwacu ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri kiba gikemutse. N'ubundi ntabwo yari kuzabameya ubuzima bwe bwose, ariko icyo twebwe dushaka nibakurikiranwe, noneho tumenye aho ikibazo kiri. Ndagira ngo havuge ko twishimira ko nibura abayobozi b'uturere bamaze kubona ko badafite ubudahangarwa.
Amafaranga yose umugenzuzi w'umutungo wa Leta yerekana ko ataboneka ntibiba bivuze ko yose yanyerejwe. Gusa mu isesengura Transparency Rwanda yakoze hari ahagaragara amafaranga bivugwa ko yishyuzwa uturere nyamara bishyuza bataboneka. Hagiye kandi hanaboneka amafaranga yoherezwa nko mu bigo by'amashuri cyangwa mu mavuriro ari mu turere, ariko uturere ntitumenye uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Uyu muryango unasaba Leta ko yashyira ingufu mu kugaruza amafaranga aba yaranyerejwe bitagarukira gusa mu guhana abayanyereje. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti mwumva radio Ijwi rya Amerika, uyu ni wa mwanya tubagezaho ibitekerezo muba mwatwandikiye. Ingabo za Congo zatangiye kugaba ibitero ku barwanyi ba FDL muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Inshuti z'Ijwi rya Amerika zavuze kuri iki kibazo. Ibitekerezo by'uyu munsi mwabikusanyirijwe na Frederic Nkundikije.
Urakoze Jeri, urakoze nawe Fidele. Mwaramutse namwe inshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, hamwe namwe bakunzi ba Facebook mwese aho muri hose. Ku byereke ibitero abasirikare b'igihugu cya Republika ya Congo iharanira demokrasi bakoze ku murwi w'abanyarwanda FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite icicaro mu buseruko bwa Congo, Jean agira ati: "Erega bibuke ko bariya nabo ari abantu, gutyo wumve ibyo basaba." Ati: "Na FPR nayo niko yaje." Bafason Robert agira ati: Jewe mbona abanyagihugu ba Kongo aribo bagiye gupfira muri iyo ntambara kuko nta kuntu bazovangura FDLR n'umunyagihugu. David wewe agira ati ni lazima Kongo imaze kumenya ko atari byiza kujundika amazi mu kanwa maze ukatsa umuriro. Kuva kera ikibazo cha FDLR ONU yari kuba yarakirangije iyo Kongo itaguma inana. Celestin Mugisha nawe ati uko ndabibona kurasa uyo murwisi wo muti kuko hariho abazo harenganirizwa. Ati hakwiye gufatwa izindi nyingo atari kurasa. David wewe agira ati FDLR yaraburiwe kuva kera ngo itahe mu Rwanda kuneza none raba igiye guterwa n'abasirikare kandi ntigire ngo izoraswa n'ingabo za Kongo gusa canke ingabo za ONU gusa kuko igihugu cha Kongo kibana neza n'ibindi bihugu by'amahanga ku buryo navyo nyene bishobora gutera FDLR. Ati ariko ico mbona nuko FDLR yari gifise amahirwe menshi yo kutaraswa ngo mu gihe yokora ivyo isabwa. Daniel wewe ati iki nico gihe ca ngombwa kugira ngo FDLR ishire ibigwanisho hasi kuko umutekano niwo uzoca utsimbatazwa cyane kandi ngo umwe n'ubwiyunge bitegerezwa gushirwa imbere mu gihugu cacu. Ati nibanze babane mu mahoro. Blaise nawe agira ati none ko hari abari baratangaje kuye mu rwi uvanze n'abasivile boba bararangije kubavangura ku buryo bumenya umusirikare n'umusivile canke bariko baraduhenda. Ati reka dutegereze turabe jewe mbona ico kibazo kitarangiye aho ukera bazovuga ngo bagiye kwisunganya bongere babagwanye. Jewe mbona ari umukino wa politike utazorangira kuko ibihugu byinshi biwufisemwo inyungu. Sankara nawe agira ati turavyiyamirije n'agahinda kenshi ni gute ONU n'ibihugu bikomeye vyiyemeza kwica impunzi. Ati kandi ishirahamwe SADC yaravyiyamirije birakwiye ko abanyarwanda twamirira kure tukavyanka tugatabara bene wacu bagore mu ishamba rya Congo ku karenganyo gakorerwa les innocents rwandais. Akandi niho turangirije ikiganiro cerekeye ivyumviro n'ubutumwa twashikirijwe n'abakunzi bacu kuri Facebook. Mwakoze.
Inshuti z'ijwi rya Amerika muri uyu mwanya tubagezeho amakuru y'inkino z'igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibandanya kubera muri Guinea Equatorial. Etienne Karekezi watubwire ko byifashe.
Urakoze Fideli Niyongabo. Mu byukuri uyu munsi nta mikino nyirizina yabaye muri Guinea Equatorial ariko haragashya muri tombora. Ikipe ya Guinea Conakry niyo yatomboye gukomeza irushanwa muri kimwe cya kane nyuma yo kugwa miswi ejo kuwa gatatu n'ikipe ya Mali. Mu mukino wabaye ejo uhuje Mali na Guinea amakipe yombi yaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Mu mikino mu matsinda aya makipe yakinnye na Cameroon na Cote d'Ivoire mu itsinda ryayo rya D nabwo yari yaguye miswi nayo makipe. Bivuze ko ayo makipe yombi Guinea na Mali byanganyaga ari amanota n'ibitego. Uyu munsi rero nibwo byabaye ngombwa ko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF bukoresha tombola hagati ya Guinea na Mali kugira ngo abareke ikipe ikomeze. Bityo Guinea Conakry niyo yatomboye izakomeza. Tubibutse ko aha muri ritsinda rya da mu mikino yabaye ejo Cote d'Ivoire nayo yatsinze Cameroon igitego kimwe kuri 0. Icyo gitego rukumbi cya Cote d'Ivoire cyatumye ibona tike gukomeza muri kimwe cya kane. Imikino ya kimwe cya kane izatangira ejo bundi kwa gatandatu no ku cyumweru. Kwa gatandatu Congo Brazzaville izakina na Congo Kinshasa naho Tunisia ikine na Guinea Equatorial. Ku cyumweru Algeria izakina na Cote d'Ivoire naho Ghana izakine na Guinea yatomboye uyu munsi. Tubibutse ko umukino wa nyuma w'irushanwa uteganijwe tariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri gutaha no kuvuga ku cyumweru w'icyumweru gitaha. Uyu munsi kwa kane ndetse n'ejo kwa gatanu nta mikino iteganijwe ahubwo abakinnyi bazaruhuka bitegura kimwe cya kane. tuve gato muri Guinea Equatorial tugane muri Australia habera irushanwa rya tennis ritangira championnat za tennis z'umwaka. Uyu munsi iryo rushanwa Australian Open ryinjiye muri kimwe cy'akabiri. Mu rwego rw'abagore kimwe cy'akabiri cyihariwe n'abanyamerika kazi n'abarusikazi. Bityo abakinnyi babiri bazakina umukino wa nyuma ni nimero ya mbere ku isi Serena Williams w'umunyamerika kazi na nimero ya kabiri ku isi Maria Sharapova wo mu Burusiya. Muri kimwe cy'akabiri uyu munsi Maria Sharapova yasezereye Ekaterina Makarova nawe mu rusikazi amutsinze amaseta abiri ku busa 6-3 na 6-2. Naho Serena Williams w'imyaka 33 y'amavuko we yasezereye mugenzi w'umunyamerika kazi Madison Keys w'imyaka 19 amutsinze amaseti abiri 7-6 na 6-2. Umukino wa nyuma hagati y'ibihangange byombi Sharapova na Williams uteganijwe ejo bundi ku cyumweru. Nubwa mbere Sharapova agiye gukinana na Williams mu mukino wa nyuma wa Australian Open kuva muri 2004. Mu mikino 18 bakinnye Sharapova yatsinze Williams imikino ibiri gusa muri 2004, naho Serena Williams amutsinda indi mikino 15 yose. Mu rwego rw'abagabo umwongereza Andy Murray nimero ya 6 ku isi muri tennis amaze gutsinda umuceke Thomas Berdych amaseta 3-1. Ni ukuvuga ko mu mukino wa nyuma uteganijwe ku cyumweru Andy Murray azakina n'uzatsinda ejo mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri hagati ya Novak Djokovic na Stan Wawrinka. Mbibutse kandi ko iri rushanwa Australian Open ariryo ubusanzwe ritangira amarushanwa ya tennis mu rwego mpuzamahanga buri mwaka.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yamara imbere yaho tubibutse ingingo nkuru zazigize amakuru yo kuri uyu mugoroba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yagirije igihugu cya Iran ku gitero cyabaye ejo kuwa gatatu ku rubibe n'igihugu cya Liban. Netanyahu yatangaje uno munsi kuwa kane ko Israel izobandanya kwivuna barondera kwigeramira bose baba abari hafi canke kure.
Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch uvuga ko guverinoma zo ku isi zikora amakosa akomeye cyane iyo zibangamira uburenganzira bwa muntu. Izo guverinoma zitwaza ko zikaza ingamba z'umutekano.
Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryamenyesheje uno munsi kuwa kane ko utwigoro two kurwanya ikiza cya Ebola muri iki gihe dushimikiye ku vyerekeye kurandurana n'imizi ico kiza inyuma y'uko igitigiri cy'abantu bashasha bandura Ebola kuko itashe kigabanutse ku rugero ruri hasi cyane mu bitari bwabe kuva mu kwezi kwa gatandatu.
Abatuye amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria muri leta ya Adamawa muri iki cyumweru bahunze imidugudu yabo bajya mu murwa mukuru w'iyo leta nyuma y'uko ibitero by'abarwanyi ba Boko Haram bahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi.
Abategetsi bajejwe indege zitwara abantu muri Indonesia batangaza ko indege itwara abantu Air Asia yagize isanganya mu gice cy'ibahari cegereye izinga rya Java mu kwezi guheze yamanutse hanyuma irahagarara imbere y'uko ikoroka yihuta cyane rwose mu ibahari. Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari twateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneyeho akandi kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Mullen yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Kuri micro mwari kumwe na Ange Fideni Yongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kwa mwateze amatwi twongere tubararikire ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza isaa 12 n'igice. Mwese mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.